ni Radio Ijwi ya Amerika. Amerika yariye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda muri neza nshuti mwese namwe bakunzi radio ijwi rya Amerika muri kumwe na Federica Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro
muri sanga muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kwezi guheze imirwi ya politiki ifise ivyiyumviro bimwe yiyonkoye ku mugambi iprona uri mu nzego za leta yari yatangaje kugiye hamwe kandi igiye no kwigira hamwe ukuntu abanywanyi umugambwe iprona iragijya rw'agasore bose bosubira hamwe. Ivyo byashitse no mu gihe umugambwe iprona uri mu nzego za leta havugwamwo umwumvikano muke hagati ya bamwe mu banywanyi babo. Usigoro two gusubiza hamwe ariko mu nyuma bigahava byanka ntitwakozwe mu mugambwe iprona ho nyene utwigoro nkutwo twarabaye hagati imugambwe sabanya Frodebu hamwe n'umugambwe Frodebu nyakuri iragi ryandadaye umwumvikano muke mu migambwe wama wibonekeje na umuyindi migambwe itari mike hamwe n'amashira hamwe. Mbega ikintu coba gituma hari intambamye mu gihe cyose imigambwe igiye gusubiza hamwe n'ikihe. Mbega utwo twigoro two kuja hamwe mu iki gihe dufise iyihe nsiguro. Ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye kuyaga n'abatumire barimwo Zeno nimubona arongoye umugambwe Parena Parti pour le redressement national. Mwiriwe neza Zeno nimubona. Muraho makomeye. Ego me tuzo wakani turi kumwe na Jean de Dieu Mutabazi umukuru umugambwe Radebu Rassemblement des Démocrates pour le Développement au Burundi mukanya turiko turamurondera kuri telefone. Tuzoba turi kumwe kandi na Maître Poncien Ndayishimiye yigeze kuba umuvugizi wa iprona wari mu nzego za leta. Reka rero mwebwe muri ngaha mushira nahe Zeno nimubona dutangwe kuri mwebwe mutubwire mwihweje ibi maze iminsi bishika mu migambwe no mirwi ya politiki itandukanye utwigoro two gusubiza hamwe turakunda kuba imfagusa. Ivyo mubiha isiguro turatswe umugambwe wanyu uri mu migambwe mike cyane rwose ika yagumye hamwe abanywanyi bayo batashwiragiye cyane ngo bagire iyindi migambwe nkuko bavuga mu Kirundi ngo nyakuri umugambwe nyakuri duga kwija
ibyo gutata mu migambwe si byavuba izo twabonye nko mu mugambwe badasigana ikana muramba barira mutubajije ibibazo biraba iyindi migambwe mu bisanzwe biragoye kwishura ira iyindi migambwe mugabo turavye muri rusange ugutata kwatanguye ibiganiro vy'Arusha bitanguye barirukana mu kazi ku nguvu mukazi bamuhoye ko nawe abagiriza yuko baba ariko bavugana n'ababona ko batari bakwiye kuvugana hanyuma biraduga no muri Frodebu ubwo kwankana ko mu migambwe CNDD-FDD-IJ ku butegetsi twarabonye inkona bayigaburira isani isigura urwango rwari ruhari nago nyene ubwo rukaturaze ibyo twabona dushobora kuba twihenda CNDD-FDD yahora iprona yuko ivugana yahora Frodebu yuko ivugana na iprona nagonye ni kwari kuye kuba mu ntambara ibyo byagiye birabandanya ariko hanini ugasanga iyaba iyo migambwe abayitunganya bayirara ingene ikora leta itarimwo ibyo ntibyobaye niko twibaza kandi mu biganiro twari twaroyemo iyarusha bari baduhanuye yuko imigambwe itosubira kujya mu bo leta injera ko hoba igisata kigejwe kigenga kiraba ingene imigambwe ikora iyandika ifasha muri ibi mugabo leta ikavamo rero iyo leta irimwo ibyo birasika birasika
ariko turavyiga mushentahe zeno nimubona turavye ivyashitse nko mu misi heze hagati ya imirwi ya ipona itavuga rumwe na leta yo itari mu nzego za leta y'Urundi aho novuga nk'umurwi wari urongowe na Professeur Ngayimpenda n'umurwi wari urongowe na Professeur Handitije bari basohoye n'itangazo bavuga ko bagiye hamwe iyo migambwe yose ifite ivyiyumviro bivu vya politiki ariko amatwi yadusumira uko kumvikana uko gusubiza hamwe ntikwabaye na gatoyi ivyo vyo mu biha isiguro
nira zako ivyiyumviro vya politiki arivyo biri imbere gusumba ibindi kuko ivyiyumviro vya politiki sinzi aho batandukanira naho ndabona batandukanira ariko iyo harimwo ukuboko k'ubutegetsi mu gihe ubutegetsi buzoba buguma butunganya imigambwe ivyo uzobibona hari abazoguma bahana urutoki kurya aye akorana na leta mugabo udakorana na leta abadakorana na leta nabo kugira ngo bashwane bigaca bitumbikana
ariko nimwe ko muratubwira ko aho kuvyerekeye Ngayimpenda na Nditije leta ibifisemo uruhara
sinoni cyo bupfa kandi nabo nyine baravyanditse ko atacu bapfa none icyo kintu kibateranije kibaye igiki iga ndiga sindi muri bo ndiko ndibaza icyo kibateranije kibaye igiki iki ni iki tobisise mu ruhare
hari na makuru avuga ko muri iki gihe hari abantu benshi imigambwe myinshi eka imirwi myinshi ishaka kwishyira hamwe ko yoba yitegurira nk'amatora yo mu 2020 uko namwe niko muyibona
birashoboka kuko mu bisanzwe turavye amategeko ingene yagiye aragenda n'ingene abatavuga rumwe na leta bari bagwanije amategeko mugabo bamwe bakaja mu matora abandi bagasiba ntibabwirizwa shingiro nibaza ko bagiye mu buryo bwo kwitegurira amatora
mwavuze n'ikibazo gihambaye cyane rwose cy'urwanko rwibonekeje mu mirwi igihe nko mu mugambi w'ipona eka wacikamwo imice myinshi icyo kibazo cy'urwanko hagati y'abasangiye ivyimbiro vya politike mu kivuga kwi
nibaza ko ivyimbiro vya politike bitarimwo gose harimwo inyungu gusumba ivyimbiro vya politike kuko ari ivyimbiro vya politike umuntu abagira ati abatuma urutoko uyundi ati ibi iye sizi ariko arakora ariko urazi ingene bakuranwa mu nzego bamwe dufate iprona ntiyigera iva mu nzego n'umunsi umwe kuva muri 1993 none wumva ibyo byiyumviro bya politiki ko hamwe hariho abari inyuma n'abari imbere n'ibihe wewe wibaza
nagira imbere y'uko duha ijambo abantu banyuye radio ijwi ry'Amerika mutubwire mwebwe ibanga ryanyu mu mugambwe pare na byagenze gute uyu mugambwe wagumye uri hamwe tuzi ko iyi ni migambwe yose mu Burundi yagira cyane
nta buhinga burimwo ni tubona byo yigumije bushikubu na kandi nitwovuga ngo ari cyo dusumbije abandi oya turi nk'abandi mugabe ibihe bya politiki uraraba ukagira uti none by'ukuri umwe ariko ateza imbere iki agariye ubundi yaba ari izinziro bya politiki baba babyumvikana ati ehe ndagufatire mu ngata we babira kunaniye ehe ndi ndagufashe baba babyumvikana muri batabyumvikanye izinziro bya politiki biba bitarimo.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Egide, mwiriwe neza?
Mwiriwe
mwiriwe neza. Egide muri he? Egide
mwiriwe neza.
Mwiriwe neza muri he?
Ndi Bujumbura.
Ya kandi kazina ninde?
Aro
akandi kazina
Niyongabo.
Niyongabo, murafite ikibazo, murafite icyumviro. Turiko tuvuga cyane cyane ku twigoro, turiko turakorwa n'imigambwe eka cyangwa imirwi yatandukanye, ariko iko igerageza kwishyira hamwe, ariko tukabona ko utwo twigoro kenshi na kenshi turiko turaba ifagusa tugaku ijambo ikibazo cy'imvira.
Mwazi mbone si ikibazo hanini n'intoze n'intererano.
Yego.
Kunyifato y'intoze y'abanyepolitika no mu ntoze mu gihugu cyacu. Ahanini ni bako kuko aje mu migambi adasise navuga ikintu bita bizo bakurikira imigabo n'imigambi y'imigambi kuko bagenda bagiye kurondera amaroho hamwe ukunda kubona bakunda gucanamwo bashinga intuzeye mashami zo mu ntuzeye nk'umugihe yimirije amatora kuko abona atashobora kuzoja imbere mu ntuzeye mu mugambi agaca atagushinga intuzeye ishami ryiwe rishasha ndavuga yuko ataba agomba ataba akurikiza akarangamutima k'intuze k'umugambi ahubwo abariho abagiye akurikira intuze inyungu ziwe mu gihe abonye rero zitagiye imbere aca aja mu kusambura akaja mu ntuze akaja mu wundi kuko ntibyumvikana nko mu gihugu cyacu kingana uku usanga ari imigambi yenga mirongo ine n'itatu iwanyu muri Amerika ari ikwe n'imiliyoni nyinshi wasanga ari intuze imigambye ibiri.
Murafite ikindi kibazo?
Oya, cyari icyumviro cyane.
Icyumviro cyawe mushya ntahe zino nimubona icyumviro cya Egide n'icyumviro yamwe mashikirije yaravuze izerekeye amaronko eka imigambi televiziyo mukaba namwe mwavuze izerekeye inyungu nagira mu gihe cyo muvuze kuvuga ashikirije mubibona gute?
Mu by'ukuri jabo ndi yihenze cyane na gatonya kwanza kuko iyo aba ari ibyumviro bya politiki baba bishyira ku murongo hanyuma bati twubishyira gute twubiteza imbere gute aruvuye aruroye imbere arusigaye inyuma bakavuga rumwe ariko hamariho abari ndani abari inyuma bati ryaye ntakiri muri twebwe mugabo batamuha akagiye mu mugambi bica byumvikana ko atari inyungu atari politiki ari inyungu z'umuntu cyane niko umuntu yobibona tushobora kwiye twihenda turiko tuvuga ibiri mu migambi yindi atari iwacu baba batubajije n'ikibazo kigoye cyane
ariko murabibona murihweza eka murazi murakurikirana na politiki yo hafi mu Burundi murabona ibiriko biraba.
Yego, ndaguye nk'akarorero.
Yego.
Dewe uraze mu matora y'ibihumbi bibiri na gatanu Frodebu bayihora kuri kumwe na Ipron dumfashe nka thing the best day n'aba FNL nyine babahora ko bari kumwe na Ipron mugabo ntibabahora ko ibiryo batakubakoze ari bibi babahora ko bavugana n'abanaka mu kifaransa twavuga de collabo ni iya muri iki gihugu udakoranye n'uyu ukorana nande kuko turave kaize ku Burundi ikibazo cy'amoko kiracyari amwe arahora ubundi ngo akorana n'uri na buriya bwoko undi akorana na buriya bwoko ari cyo gituma twe twagira tuti mbega inyungu z'ubwoko basi tutiturira inyishu gute turetse inyungu z'abantu aho hoye twokwicara tukabivugana tuti inyungu z'ubwoko zomera gutya cyange ntazihari tangi zirahari muga utoditori nishuguta AS twese turi hamwe imbere yuko tusubira mu migambwe n'ibindi aho nibaza ko amatati yugabanuka mugabo uko tuguma tugisubiza inyuma niko biguma biyangara ukayubirwa muri politiki mu Burundi iri kwirakogwa niye kuko nta n'umwe ndumva ariko aravuga ati jiwe mpangana n'ubukene cyangwa mpangana n'indwara uya hangana na naka kuko nkanaka ukamenya niwe ngorane y'igihugu ariko mu migambwe imigambwe mu bisanzwe ihangana n'ibihanze igihugu ndihangana n'abantu
icyo kibazo cy'ubwoko ntibari bagitoreye umuti mu masezerano ya Arusha
ntacyo batoreye umuti baravyiyumviriye nticyaheze kuko iyo gihera bari kuvuga bati aha ahubwoko buserukirwa guserukirwa none n'ukuvuga iki guserukirwa bigenze gute kugira bemeza ko buserukiye coba ari iki aha naho habaye ikiribwe yobamera gute aha naho twohareka umuntu akisanzura cyangwa nitwo kwisanzura uri kuraze ubu uye nk'ubu uba ariko barirukana amaoinije ngo ibibazo by'ubwoko ntiyabitoreye inyishi batavuze bati barenganire cyangwa bariko bakora nabi bumva icyo kibazo kiba kirahera
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumiriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Samuel mwiriwe neza egera telefone mvuge cyane mwiriwe neza Samuel muri hehe
mwiriwe nibaze ko mutwumva neza
ubu ni byiza
ndamusize umutumire hama namwe nkabara moto
yego mwiriwe neza muri hehe
ndi Bujumbura mu Burundi
yego akandi kazi naninde
Kwizera Imana Samuel
Kwizera Imana duka kwijambo kibazo kibiyo
bagereko ngo ndabanza gutanga ihererano imbere yuko mbaze umutumire
yego
avuganye abanyepolitike niba barabanza batahure yuko imbere yo ku yo kwitwa umunyepolitike cyangwa yo kugira ibyumviro bitandukanye n'ibyumviro yuko afite ikintu bose twese duhurira ko baba abanyepolitike n'abandi bose bakora ibintu mu bundi buryo butandukanye twese tukabara wundi kiba kakirenga ati tukabara wundi ko ari wo mutambwe wa mbere bavuga twese tuvuguta ko umutambwe wa mbere twese ari Burundi tukabara wundi icyo niba mara kukimenya nibaza ubwo budumbi igihumbi buri mu migambwe uzawumva perezida yakuwe n'icegera ciwe icegera kika perezida mukacasesa biro diregitware ko ivyo bintu bizogirana ivyo bintu bizohera kiasigira cabe nka ko kuntwara imwe y'umugambwe iprona kuva itsinda amatora mu 32 gushika mu 93 haca haza imigambwe nyinshi amafrodebu ikakibonera gutsinda amatora nayo igatsinda amatora hanyuma ubu yagasize imbere imfungwa ya demokarasi ntamare na kabiri mu minsi itarenga ijana mu gihugu cya mukandagura nibaza ko abo bose batari biyitsinze ngo ni frodebu yakugenera ngo ni kwanya frodebu ko bose numva ko nta muntu umwe arimo aragendera ibyo aragenda atari yarasiye ahubwo bavuga ko usanga baharanira n'ubu se abakavugukije n'abaperezida umwe yasoza azo ibiganiro kanaka cyangwa azo ibintu kanaka nibyo guteruka nibyo ntahingu kanaka ndoroza cyangwa si ni twaro ndi kaba kandida ni nkajya kuri kaba kandida ndakaterukira mu ngaza bitandukanye basanga cyangwa cyo gihugu kumanuka ati mu Rwanda batimbira tumeze mugani batangura biyumvira ati mbega uyu muhi kwa mushini mbere ko sinzi nka desi ndaza ntabura neza igituma umure nk'umuntu nka perezida w'umugambo kanaka ashobora kuca yose ari watuba kwariwe shobora kuba afite ijambo cya nyuma akazo cyaba umukambwe w'umukambwe kuko ashobora gutanga ari perezida w'umukambwe mukabo adafite ibyiyumviro navuga na n'icyakararo gikwiye cyumba
ndumva
ngiragete gusa ngo gutanga hari uyundi muntu mu mukambwe wanagomba ta kibazo gikwiye afite mu mukambwe mukabo afite undi n'icyambo kandi abanyagihugu bemera rero nk'icya mbere cyoco ikibazo nagira ndamubaze uwo mutumire
yego
ari twumvikije mu kwezi guheze yuko bitaba abarya frodebu nyakuri ko biyunze na sawanya frodebu kandi icyo cyacyongera barungira amakuru ko bavuze nimbere basubiye ku mutambwe wa satarari ariko nshake reka zibi
murakoze Samuela reka mushenahe zeno nimubona mu gice muvuze kuri ibyo bibazo bibiri ashikirije ikana ku cyumviro ashikirije avuga ati ibyo izo ngorane zose nzohaba mu gihe abanyamigambwe bo bashira Burundi imbere n'abarundi
yewe ku bwanje kandi ni ku bw'umugambwe nibogora Burundi parine kugira ngo indyane zihere mu migambwe hariho amategeko atuma ateranya abanyamigambwe kuko kwigungira ko bibuze iyaba hariya by'amatora by'abashinga amateka iyaba hatari liste bloke abanyamigambwe baba bashyira hamwe babumvikana umwe wese akajya kwitoza yakoze ngagire nitwaze umugambi gusa atacyo yakoze aho oye ayo mategeko yutatura abantu umuntu akajya gutorwa ku gatwe kiwe ibigo yitoje mu mugambi akabagura akajya gutorwa ku gatwe kiwe n'abanyagihugu bakazumubaza icyo yakoze muko amuguye igihe asubiye kujya kwiyamamaza ubugira kabiri aho indyane zugabanuka cyane n'inyungu zaba bateranya ntizosubira kuboneka ko ntiyorongafatira nicyo gica gitanga inyishu kitagize ati wo kwiyumvamwa ko ari abarundi aho oye umwe wese yoca amenya ikibazo bigiye guhangana gusumba ibindi ibyo nabyo ibibazo baba bahangana biba biraba Burundi ibiba biraba inyungu ziwe ku gatwe kiwe nibaza ko aho noba ndamwishuye
yego
sinzi ko baba banyutswe
nibaza ko banyuzwe n'imisho mu muhaye reka duhe n'ijambo kandi ubundi mushya ntayari ngaha Daniela arongoye mugambwe hanaka miriwe neza Daniela
mahoro neza
mahoro neza mutubwire iyi nzira ninde akandi kazina kirundi
ni Manirakiza
Manirakiza murongoye mugambwe yowe
Hanaka nomero murango
Hanaka
ego muntara ya murambye
twibutse icora nake bivuga
ni Rassemblement National pour le Changement
nake Rassemblement National pour le Changement nkuvuga ikoraniro ry'umugambo ikoraniro ry'abahanira ihinduka ari rya politique
ego ni ihunde bya nabi bizivende kwa mu Burundi
ego me murafite ikibazo bafite cyumviro mu
cyumvira ko mbere kuki hanahane ko ibyumvira nabo bagenzi nabo batumire
yego
ege mbona yuko imigambo yacu kumbura yagira atatana kubera inyungu usanga bamwe babona mugasanga tugerageza kuyiyunga mu gihe zegereje amatora tukatisanga umenge tubikora turaga inyungu tubitunga kugira turonke inyungu y'amatora yumirije mugabo byikundiye kuraba atari byiyumviro biba bidutuma tinga ni nacyo gituma iyo amatora heze usanga kumbura za nyungu iyo zitabonetse usanga turiko turatatana rero zibaza yuko iyo twaba twabikora nk'ubu amatora heze tukaba tubikora ubwo nyene gusa bituma byotuma imigambo yacu ijya ku kizi neza twiyunga by'uko biba bifatiye ku byiyumviro nko muri corona bigatuma bashimikira kuyunga kubera ibyiyumviro byanjye byavuga batere ama muri prodevo cyane hanaka cyane la devu cyane prodevo nyakuri ugasonga turi yunze dushikiye kugira bya ndada imeritio mugabe tudi matwiye ngo kubera matora geze zanga turaba cyane twibaza inungu kubera matora de mirize muri matora de mirize ntabaye cyane tutazibona gasanga turaciye gutata na turaciye gutambuka uko
Mwushia na nimona ichimbele cha Daniele Mani lakiza kufiteki kukudashora kusula hamwe kusuliza hamwe kumigamwe mwungu kivuga kui
Nitaki wazo kigumari taki hindi nukubwa kui nyungu zumu ndu zile ingira nyungu zumu gamwe chani nyungu zumu gamwe nkiziwa zili zili tomo yene takuhurio uro yimbele mazimisho wewe uro yimbele araba ibimuraba ibitamuraba akaraba hirya kuva tanga nakarorero ki ngo mugambi wa badasigana iprona abadasigana iprona muri 1993 bara bakenye barabomura babashira ku masiti none aho babereye mu nzego ntibarigera babona ko icyo kiganiro icyo kibazo kiganira kigahera burundu o iri myaka n'iyi bari bama mu nzego ntibagiye nukufuga ko ingora niziki hugu sito ziba ziliyo habari nyongo za wano kusumba izo liyeru izo nyongo zini gambi nukufuga kiteki vitaatwi zikri ugini gambi mungabo mungambi wawo namu umumwezi nyongo ziliyo nikonda vivoni
igome icho kiwazo chimyongo tura kiga ukako turawe ukunu ika muduhivzi mviro changi wa tukumiza wa tangivzi mviro ziku nucho torego mutikondo wako alichong hamwese mungaru kwako alika mkuri ndi la tuafisi mwani wa nila diyo shugija Amerika Vensa niliwe neza niliwe neza mwani hega Vensa
ya
mwani hehe
hindi ito mbira mwani
ya hili ndi zira ninde
hawanimana
kwa hawanimana
yego
duwa kui jambo kiwa zo chimbiro
ebe jewe amini gomba kushida chimbiro kati ya shiri ito siya gomba kazini namu
ego
dame na mbreho ilikuma jewe kukani chani umbira ilikuma awan wakunda kutasa na unika mbukanza lwa usanji jere kana nobili chino kutasa brewese jawa mina wa anji mwile mbukambi wera bobo hari aba kwega iso tafite dane abantu mikambi yasuye kuba aba bakwiye kuba abantu bagiye bahanira ineza y'igihugu atakindi kintu kigiye kibaza ariko rero ishobora gusinda gutakiba rero batagituma badasubira na nyine guhuza niyo abacagenda barura ikino kwita nk'agakati bagiye gusurayo ariko basatse yo katabonetse uko bari babisiguye ubu nsanga rero hakihaba ibyo byago by'uko ibyo dukeneye n'imwe baba bafite cyo kubagora rero gitangira hano babandi nabaye bazi bahiga byinshi rwose yakeka kugira ko bigumya bagaca bahemuka cyo mu bwoko bimuka rero nako mvuga imigambo ifite icyumbiro cyo gusubiza hamwe hari cyo rero kibahurira nabyo uno munsi twabitije hari mugambo uba uri ku butegetsi uwo mugambo birawuhimbara cyane ibonye abandi bari kumwe basinatsinze ariko basatana bashobora kugenda rero kuma baraba kumbire inyoga y'ubutegetsi inzu wundi n'ikintu byiza bambu barire bakarondera ese bajya kumuha kugira ngo aje kuba favoriza agume nyogoni abafashije uruganda ko kubitize ngubu ko byaba bijya hamwe amerika kiri rwanda ko bashyira hamwe ese kina uno munsi n'abagize ngo bagira bajye hamwe bisanga uwo mugambo uri ku butegetsi nawo ushyira kuba bahandi hamwe hari babantu nyine ngo bari cedre ngo bashirondera ibyo ubahembeye ko cyangwa ubaha hantu basubiye kimwe bizimira hahandi basigagira kandi kuri ihumbero ryo kugeza kuri iri kera barayaho uno munsi ibyo mugo amatora ageze ibyo ntashyikiye mu matora atashyira kuba umuntu ashanje ngira ngo
urebe mu gihe umugambwe uri ku butegetsi nawe ufite ibyo bibazo biba byagenze gute
ibyo bibazo na byo nyine biba byatse hahandi nyine y'isi hariho abantu babaje bafite ibintu bagiye bajyanye atari inyungu z'igihugu inyungu zabo yabo ni rero muri bo ntidusanga duto hajya kubamwo abona bimwe bari bagiye kurondera bitabonetse reka duce ahajyanye turazi ko tubere nka rwacu atanu ajya ujanye ataka kuri gutera nuko ndabumba
yego Daniel Manirakiza icyimbiro cha Vensa Habonimana kuri izo ngorane zo migambwe n'utwigo twa yo two gusinda hamwe mu kivuga kwi
yego nkuko bivuze nyine kumbure nibyo kandi birumvikana kame mugabo ico baye ciza nuko umwe wese yorengeye inyungu akarengera ibyo byose umuntu yo yashira imbere mugabo tugashira umuntu tukiyumvira gukiri neza imbere hamwe no gukorera ku byumviro by'uba yaratumye demokarasi cyanke kwikukira kugira ngo ineza y'abanyagihugu z'imbere hamwe atari neza yaba y'umunyapolitiki cyangwa y'abanyapolitiki
Mwusi yanahe zeno ni mwona tukavuze ikiwazo mwavuze ikiwazo chukutila nya hawari huliki mugamri chawaji kurwa ni alile tachangi zeno nzego aliko habo netse huko awashina nahe wali kwa wivuga wa mshikili jewa wati leka washile wa nya politiki wose washile ubugamili na mbele ineza jihugu imbele ahoni hivyo shura kuima matukui awanu wose wa washaka kuwatila
Inyungu z'umuri z'abantu ntizibura mugabo nabivuze kuva ntangura hamwe leta yobivamo kubyerekeye kuringaniza imigambi kurangiza imigambi bigarabwa n'irindi shyirahamwe ryigenga nuko bayagisha no kumvikana naho bamatati byoca bitorerwa inyishu n'ingoga ariko mu gihe harimo leta biragoye kuko hari aho usanga ibateranya ku mvu zayo cyane sinzi bishobora kuba yateranya sino byemeza neza ariko umuntu atanye ibintu babikuramo bifatiye kuri leta bubireka
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviza radio nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Gilbert mwiriwe neza
mwiriwe
muri higa Gilbert
sa
muri hehe
muri komine rutovi ntara ya bururi
yego izina ry'ikirundi ninde
niho imbere
niho imbere mwafite ikibazo mwafite icyumviro
nererano amaze kujyanye n'imigambwe imigambwe mu Burundi ni myinshi cyane ariko ugiye kuraba umugambwe ufise ingufu n'umwe gusa wonyine cyo rero mbona boja hamwe bakagira urunani kugira bagire ingufu hama amatora aheze warunani rukagumaho ntibatse barusambura je nibaza aho ko bogira icyo bashitse ko yaho umugamo umwe wo kujyana mu matora ntacyo mbona batoshika ko
murakoze
Nelera meyange niyo
murakoze jibe ha ndeka ni mubona
ndabasabe
yego
ngikano si ntasho muzore mu telefone ati bamutabi wacu
yego tafite ikiganiro cyo kuramutsa inshuti n'abagenzi tuzo kirengana ku munsi wa gatandatu so gutera kamo tubandi kamero zawe so gutera kamo
Murakoze
murakoze mushyana he zeno ni mubona ikimbo cha Gilbert ni hori mbere duga kujamo kugira imigambi kugira urunani
imigambi yoja hamwe
yego
ariko biragoye ngene bigoye amatora burya si bijya byo kujya mu isanduku ingondoye naka kudawe naka burya amategeko agenga amatora wereye ku imbyirizwa shingiro n'ibyirizwa rigenga amatora nyezina iyo batabyumvikana ko kandi iyo bije binatebye cyane biratuma n'izo nani zitahaba n'inyungu zitaheza ngo zegerane barazi ayo mategeko agenga amatora nk'ubu iyaba ba barabiganiriye hari ibiganiro twarabivuze kenshi ibiganiro byari byabaye mu 2013 zari gushira amatora y'2015 umuntu yabyononye yaratugiriye nabi cyane kuko byari ibiganiro byiza byari bigeze heza nubu ibibazo byari mu nico bikiriho udewe kubganje ndabyinge ne amatora yagiye agenda kuva ata abaye mu Burundi nuhanura leta yuko yo ringaniza ibyo biganiro afashijwe n'abazanye amasezerano y'i Arusha kugira ngo ntidusubire inyuma kuko amatora yamyamira nabi agasubiza inyuma igihugu imyaka myinshi twoba dufashije igihugu hamwe amatora yoba ibyo biganiro byaheze kuko bitabaye umuntu wese agenda agira ngo ndakomeye ubundi ndakomeye ndakomeye mugabo nta ukomere ubundi adakomeye iyo ukomeye wenyine abandi ubacunyije nacyo bimaze
ibiganiro byashimikira kuki
kumvikana kuri izo ayo mategeko abiri agenga amatora ni ukuvuga ibwirizwa shingiro n'irigenga amatora nyezi
hari n'ikibazo cashikirijwe kivuga ko igituma no mu migambwe itandukanye haba indyane ari uko ibintu basabikanya ari bike cyane rwose umuntu yihweje nk'umugambwe iprona murazi ko haba hariho kenshi na kenshi umushikiranganji wa mbere abasigaye bakamukura vice perezida bikagenda gutyo byarashitse cyane rwose icyo kibazo cyaba ari ikibazo gihambaye
kirahambaye kuko twari twaravuze ko kurya ahaja bizoteranya atacyo bizomarira igihugu kandi ntacyo bwabimariye uwombwira ati baramaze iki yokimbarira ingene ujya mushikiranganji wa mbere cyangwa ibyegera by'umukuru w'igihugu byana byasambuye umugambwe iprona kuko tubona ariwo ujyamwo nuri ku butegetsi bitawusize inyuma kuko abawuguyemwo nibake babaye abadisitirisi ni ukuvuga ko bijya bibanza biteranya rero turazi ingene bisambura imigambwe bigasaataco bimariye igihugu yoba mu byo twuganira kugira ngo igihugu kiyatorera kabiri basangira bike kubera rwose bihuta kuraba ingene ku gatwe kabo bomeregwa neza mugabo ingene bugwiza akazi mu gihugu ugasanga babirazibarazishinga nicyo gituma usanga abasangiye ubusarama bita ibisumu ariko igihugu cy'u Burundi ni igihugu kikiri kibisi nta gutera imbere niho hanini gusumba nicyo kimwe n'ibihugu bya Burayi usanga byarateye imbere ku buryo isaganirizo bajya imbere ubumenga biragoye twe turi inyuma ku buryo iyo tujya hari hanini rwose hari aba abarundi bose ariko urazi ingene amatora agenda n'imibwirizwa shingiro n'imico urabona ko tudatera imbere
Daniel Manirakiza ikibazo cyashikijwe na Gilbert ni hano imbere yavuga ati burya mu Burundi umugambwe ukomeye n'umwe kugira rero icyo kibazo gihere ni uko iyindi migambwe yoja hamwe ikagira urunani ikaja amatora icyo kiyumviro mu kanya gatoya cyane
murakoze cyane ansete ndashimiye Gilbert nshavuze kandi icyo kibazo cyagihuriza ko cyane umugambwe usanga ukomeye mu Burundi n'umwe urumva ikintu kibazo kirimo kucishwa ariko mbanze mpere ugiye kuraba yimeza mukuru yagira atatana urabona ko yavuye ku bantu batatu gusa urabona hariho bamwe bavuga bati twebwe twakurikira ibyumviro bya Rwagasore urabona ko haciye havamo iprona imwe n'ubutegetsi ntibitemewe urabona ko havuye nk'umuganga witwa Sodewu ugasanga bavuga ngo Sodewu muzengera gica ndadaye hamwe na Ranaki hamwe na Radewu n'uwa Ngozi Bwana ubise urumva rero kiba uraba ni yavuye kuri FNL kuzengera adahuturemi hakavamo imigambi ishike itanu yose uwavuga yuko baba wose batatu batari bafite ibyumviro byiza ariko ubona ko havuye nk'imigambi ishike hafi cumi n'itanu cyangwa mirongo ibiri ni ukuvuga yuko ubugere bikenewe yuko abandi tujya hamwe tuyiyumvira tuti mbega aba bagabo batatu bo mu Burundi aba bavuka mu Burundi izi ndyamuno zo mu Burundi zari zishyitse ibyumviro ibiyihe tukaraba ibyumviro bya Rwagasore tukaraba n'ibya Gahutureme tukaraba n'ibya Ndadaye tukabihuza twihuje rero mu Burundi tugakora ikintu kimwe tutarazi n'ubwo iwacu mukacurazi ibyo bisunga ibyo bashaka hamara akabazo umugenzi wanyu tugeze no yabigarutse kati tukivanga mu migambwe burya na twebwe umugenzi w'iwacu ni ukuraba neza ko na twebwe bitatuvako nibyo harashobora kuba ufatira hirya ari mugabo no mu banywanyi wacu cyangwa muri twebwe ni ukuraba neza ko bitatuvako na twebwe kuko burya ubusambura urugo cyangwa ubusambura urugo waba gucuza gahoro usanzwe twiyunze neza ntacyo buza yuko ibikorwa tubikora neza kandi tukaje mu matora neza. Urumva na Martin Kakengera avuze ati mutemeye kubana nk'abavukana muzofa mwese imihindi. None rero twebwe barundi twofa imihindi ahubwo twokwiga kwitwubanaho neza mu mahoro n'umutekano tugakina politike turi hamwe tugashyira ibyiyumviro hamwe kandi cyo ndizeye neza ko cyokunda abarundi baka bakarunka icyo bashaka badatwarwa neza ubutunzi bukagaruka bigenderanye bigasumi kamera neza.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na David mwiriwe neza.
Mwiriwe
muri hera David?
Ego ndabumva.
Muri hehe?
Ndi mu Rwanda.
Mu Rwanda kandi kazina ninde?
Gabiro.
Duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro turiko tuvuga cyane cyane ku migambwe yo mu Burundi ikakumirwi imigambwe yonkwe ku yindi ikaba afite nk'ivyumviro bimwe vya politike ariko kenshi na kenshi utwigoro two iyo migambwe two kuja hamwe tukaba imfagusa duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro.
Nago sabantu kereza nabo ndi kumva neza.
Turiko tuvuga ku kibazo cy'imyane mu migambwe.
Nawe ikirundi nabo ndiko cyumva neza ko njye numva ikinyarwanda cyane kurusha ndikumva muvuga ariko sinusobanukirwe neza.
Reka rero tuzogutuma ko hanyuma. Sibyo?
Esa murakoze.
Urakoze. Reka duhe ijambo Frederica. Frederica mwiriwe neza?
Wiye ndabumva.
Yego muri hehe Frederica?
Bo ndi mu Rwanda ahantu hitwa Inyabihu mu Kadahenda. Murenge wa Karago nyine ni
yego wa Karago
hari burenge ni mu ntare y'burengera zuba.
Tubwire irindi zina ryawe.
Nitwa Aisha Kiye Emile Frederike.
Aisha Kiye Emile Frederike duga ku jambo kibazo cy'imbiro.
Bo na komeje kubakurikira cyane.
Yego
uko biri kose igihugu cy'u Burundi ni igihugu kibanye ni igihugu gituturanye ariko bicaye bakareba uko hano iwacu mu Rwanda migambwe yagiye ifatanya cyangwa se amashaka yagiye afatanya agashyira hamwe. Ni ukuri Burundi nabwo burebeye hamwe burebeye ako urwo rugero u Rwanda rwafashe nabwo rwatera imbere. Murabona nk'umuryango FPR wagerageje kwifatanya n'andi mashaka za APR za Green Party bashyira hamwe mu gisata cy'abashinga amateka ubona harimo abapartiza babo baye mashaka. Bityo rero n'u Burundi nabwo izo za iprona zigiye zishyira hamwe n'andi mashaka ari ku butegetsi ni ukuri pe igihugu gishobora gutera imbere. Ahubwo njye nibaza nk'umuturanyi wanyu nk'umuturanyi w'u Burundi habuze iki kugira ngo iyo migambo ije hamwe? Ese byashoboka yuko ariko akuntu umugani abasangi busa bitani bisambo umwe ashaka kwikururira ashyirana ku ruhande avuga ati njyewe ningira gutya ngafata ubutegetsi nzayobora njye nyine. Kuki batumva yuko bashyira hamwe kugira bahurize hamwe none igihugu cyabo gitera imbere? Gutera imbere ku Burundi nuko iyo migambo ishobora kuzishyira hamwe naho ni mu gihe umugambo umwe guru kwawo undi gukaba kwawo bivuga yuko no gutera imbere ntibishoboka.
Iyo
bavuze ngo bamwe tuzakurikira nkuru nziza abandi dukurikira kwa Gasore abandi dukurikira abahinde reka da nibashyire hamwe bubake igihugu cyabo kiri mu maboko yabo. Iterambere ry'igihugu kiri mu maboko yabo. Abaturage b'i Burundi bumve yuko gutera imbere ari bo bireba ntago bireba amahanga ntago bireba u Rwanda ntago bireba Kenya ntago bireba Tanzania ahubwo birareba u Burundi nyirizina bafatanye bashyire hamwe. Nibaza nk'umuturanyi wabo nibaza kuko burya iyo urugo rw'umuturanyi wawe rwahiye burya urwawe nirwo ruba rukotetera gushya narwo.
Ego ikibazo cyo kwiyunga murakoze Frederic Achakie ikibazo cyo kuja hamwe kwiyunga ni kibazo namwe zeno nimona mwanyi mushikiza ariko na shakanda ba jambo umugira ico muvuze kushikijwe na Achakie Frederic. Ayo
cyo kwiyunga ni pete jewe ndabona bitarashobora kujya mu nzira kuko mu Burundi ntibararondera guhangana n'ibibazo barondera guhangana n'abantu aho rero guhangana n'abantu no kuvuga ko ushiramo inyungu zawe nibyo ngo nubu hanyuma uko gukumirana mu raba amategeko abagenga bituma inyungu ziyoberana nibyo byo kujya hamwe bidashoboka mu gihe amategeko adatumuye neza hakiri kare ngo abantu bayabone kandi mu kuzana amategeko ateze urasanga bashyize n'inzitizi bituma nibyo muvuga bidakunze
egome namwe Daniel Mani yakiza ku cyumviro n'impanuro zatanzwe na Frederic Aishaki
Frederic Aishaki yavuze neza yavuze ati iki bibazo biraba Burundi kanaje nongere ko yuko biraba Burundi n'abarundi kuko Burundi yubwiye n'abarundi kandi bibazo bye ku Burundi iyo umuntu rero amaze kubona yuko ibibazo ari by'abarundi kandi bibazo bye ku Burundi umurundi wese rero yarakwiye kuyumvira ati reka nokora iki mu busanzwe ibintu bitunanira twirwanye politike n'inyungu zacu jewe nshoboye kuvugana na Zeno nkavugana na Zeno mugabo twavuga ati Zeno tuje hamwe tubanza kurabaho Zeno avuka hama no kurabaho Daniel avuka rero muri ano matora ya 2020 hagati ya Daniel na Zeno nindazoje imbere ku rutonde tugatangura gufite kitararo tutangura gufite cyo turaronka bigacya bituma rero jewe nshiramo akagozi na Zeno agashyiramo akagozi iyo nshyiramo akagozi rero Zeno arabura na Daniel arabura none rero urumva hariho uba kamiye mu cyoki hariho uba utari uyungukiramo nkuko umugani uvuga ati umugani uvuga umugani w'abarundi bati ingwano y'ibihori iryohera ibisiga mu busanzwe iyo tuko turisambura hariho abanezerwa nacyo nagituma rero imbere yo kuraba inyungu ya Zeno cyangwa inyungu ya Daniel hari hakwiye kubanza kuraba inyungu y'igihugu n'inyungu y'abarundi nitwashika ngaho tukabanza kubagira inyungu z'iwacu bizotuma haboneka inyungu z'abarundi n'inyungu z'igihugu naho nogeza kuko ibyo tubirengeye byose amahoro adacaboneka mu Burundi
reka tusubire tubibutse ko muri komunabandanya kumiza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Fabien muri iyo neza Fabien muratwumva
yego ndabumva
daba aho uja kugira ngo ntihabe induru cyane rwose mushikirize ikibazo cy'imbiro turi ko tuvuga cyane ku ngorane z'imirwi imigambwe kugira ngo mutugo twacu gusubiza hamwe duba ku ijambo kibazo
yego reka ndabahamagara arameze neza sikirize
yego duga ku ijambo
yego mu bisanzwe icyo kibazo mu Burundi kimaze igihe kitari gito ariko rero ingorane nk'iri abantu imigambwe urabona yagiye isambuka cyangwa icyamwe ibice bivanye n'inyungu zishanye ziriya za bamwe na bariya birumvikana rero mu gihe umwe wese afite inyungu ziwe ashaka gushikako haracyari intambara idasanzwe kugira icyo kibazo gifite mu nzira kandi rero byongeye ibi kugira bibe ndavuga leta cyangwa guverinoma usanga kenshi iba ifisemo uruhara kugira ngo imigambwe ishobore gusambuka ibemwe amashami uko nakuriya rero mu gihe iyo leta yabigizemo uruhara ikiriho ikiri en place biragoye kugira ngo aba bantu basubire kujya hamwe bahuze rero nangira nsembaza umutumire nubwo nta natanguye ikiganiro hagati y'isansi n'ikiriko kiragera mu musozo ntacyo yakurikirana nyinshi z'ibibazo biba yatanze cyangwa iyo bayishyuye kubyo babagije nagomba mbaze none ko nimeze uku icyizere kiba kiriho ko bizohava birangira aba nabariya bashoboye kujya hamwe kugira inyungu bahora baharanira ubwa mbere bose bashobore kudikikako icyo ni cyo kibazo cyanje nasaka mbaze umutumire murakoze
Fabien mushyana he Daniel Manirakiza mwe igize gushitiza icyumviro kivuga kiti eka utema urwiwe umutize muhoro Fabien yaravuze ko kenshi na kenshi leta ariyo yoba ifite uruhara ariko nashaka mu gice muvuze kuri cyo cyumviro ciwe hanyuma muci mu gira ico gice kugerekeye icyizero duga ku jambo
murakoze cyane Joe Fabien cyavuze nacyo mbise kandi benshi barakivuga mu Burundi cyane bakacitwaza mugabo je nagira mvuga yuko iki kibazo bavuga yuko ari leta ituma isambura imigambi nagomba natwe twisubire ko rega twebwe muri mu migambi yacu turafite mu demokarasi rega mu migambi yacu ntagukandamiza abanwanyi rega mu migambi yacu ingingo twebwe indongozi dufashe twatwazumvikana niko n'abanwanyi bega mu migambi yacu nta muntu ntabo dukorana mugasanga tubashira ko amategeko aremereye naho rero umuntu abanze yitabure mu mugambi abarimwo kuko ntawe bigisha ukuri yuko nimba umuganga abanyafurode bo baratambutse ko yoba ari leta yabigiye mujyana ku ijana bega nta kandi nta tundi tubazo twabaye umuganga abanyafurode nta tundi tubazo twabaye umuganga wo badasigana yitona nta tundi tubazo twabaye mu mugambi w'esunere washinzwe na gahutureme ikino kino horono cyane cyo bakekeranya yuko ibyo bibazo byarimo mu mugambi sineme kandi se mpaka nayo kugubira nayo barasize mu buhara mugabo ho bahari habantu baba bari bashavuye baba barayituye bafite itunganirizo ubundi umuntu naho agirisha icakoze yogera ku kindi tubanze rero turabi wacu ingora gishobora kuba zavuye mu miryango y'iwacu cyangwa mu burongozi bw'iwacu leadership nubundi yasubira kuri leadership uburongozi butwaye gute imigambi arona bomanche cyo yabajije ati ndega hari icyizere nyine muyo misi yaheze twarabonye umugenya abavuye kuri gahutureme bamwe batangura kuyegeranya naho bitageze n'ibyina kujyana mugabo nizere ko bizobana kuko ibintu n'ibintu bibiri bikorwa umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri ibintu bimwe bibandanye hama narabonye n'ikindi cyandiko cyaturikiye kuri za WhatsApp no kuri Facebook ikintu cy'uko yitorona yemewe n'ubutegetsi n'ikintu n'ubutegetsi iyi korona bibiri yo kwandikije n'iya banganya inkunga yuko bagihamba nicyo n'ikintu umuntu yoshima hanyuma mwarumvise ko hari icyizere kiriho cyane kugerageza kwiyunga hagati y'abavuye kuri ndadaye iki n'iki nacyo ni icyizere yuko abasenga bosenga hanyuma hantu abanyepolitike nabo bari hejuru bakadufasha cyane tukabikora kugira ngo dushobore kwiyunga aharona bomba nsabe neza yuko naho abo hejuru batoshoka babyumva abo umuntu arasebye twoba tubavugana kuko umuntu hari imigambi cumi ugasanga bari kora bivugana ikibyo naragitanguye mu ntara ndimwo tuko turavugana hanyuma cyose n'iki tujijyana hejuru abaturongoye mu ntara yewe ni national mugabo kandi ndazi ko cyo 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 batocana ama tubandanye duhanura turongoye hejuru
Mushana zino nimona icyumviro cyashikirizwe na Fabien Ramosa hanini n'abagishikirije imbere ariko nashaka mu gice muvuze ku kibazo yabajije cyerekeye akizeyo kari he
ese no buzabize ni byiza kwizera kandi kwihebura n'ibyo bibi mugabo jewe ndaje ingene icyumviro cy'uko imigambwe itosubira gutwarwa na ministeri z'irindiriye yo twaba n'ishyirahamwe twari twabiganiriye mugabo mu mategeko ukabona ntibabizanye imbere mbona yuko intambamyi izobandanya ziriho kuko ntawe zari konone yuko imigambwe iva muri minenere ikatwarwa n'ishyirahamwe ryigenga ntawe zari konone ariko ni kubera iki icyo twari twacyumvikanye kitagarutse mu mateka y'igihugu nibyo bigica gituma ngira ndi abizera sinubabuza kwizera
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Amos miriwe neza Amos
ndagize miriwe
miriwe neza irinzi zina ninde
ntege impaye Amos
yego
murakanye se engineer Amos ntege impaye
murafite ikibazo murafite icyumviro
yego ubwa mbere hoho nagomba mubanze mu ndamukirize abatumire mwadutumiriye
barakumva duga ku ijambo
hanyuma iyo turiko turaraba nka twebwe ugwarukana cyane cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi abanyepolitike kenshi baranka kutubwiza ukuri kuba kuri mu gihugu baranka kukutubwira neza na cyane cyane iyo hegereje nk'ibihe by'amatora ugasanga bo nyene nibo bariko baraja imbere mu ntonde bakiyo bagiza ko nakugwaruka ari twe turi benshi mu gihugu cy'u Burundi bivuze mu gihugu cy'u Burundi kuko nihomba cyanke sereka mvuge muri Afrika ukacu usanga nta na kimwe bariko baratubwiza ukuri bose usanga baharanira inyungu zabo hanyuma ariko iyo twebwe ugwaruka turiko turabiraba tubirabisha n'amaso yacu tukabona neza ko bariko baraduhenda batubwira ngo kora kunuku nuku 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 ngo muzoronke inyungu zimizi n'izi mugaba bamara kuhashika ntibadutunganiriza ubukene bukaguma bwiyongera mu gihugu ariko bo ugasanga bariko baridugiriza ama etage amazu meza meza imiryango yabo bariko barayirungika mu mahanga kwiga ariko kugira bibuke gukorera wa munyagihugu yahabashira ntibabikikeko nagomba mumbariza abo batumire ko bariko baravuga na cyane cyane nagerageje kumviriza abantu bagiye barashikiriza ibyiyumviro bavuga ngo leta ngo yoba ifise ngo nguruhara ngo mu isambugwa ry'imigambi none se leta yoshobora kuza gusambura umugambi mbwe gute kandi bene ahubwo leta ijya hagati y'abantu
ndabona kandi kagiye ndabona kandi kagiye isozera n'inoga amasegonda 20
na cyane cyane nagomba kuvuga ko abantu bariko baravuga ko leta ari yisambura imigambwe ahubwo bariko barihenda cyane leta si yisambura imigambwe ahubwo ija hagati y'imigambwe yatase hanyuma ikabumvikanisha kuko n'ababa barongoye iyo
migambwe
sabana
reka duhe ijambo mushyana heze no nimona gice avuze cyane cyane ku byerekeye ika ukuntu urwaruka rutizeye abanyapolitike bavuga ko urwaruka eka abanyapolitike bo bashuka urwaruka duga ku ijambo rushana izero nico kibazo nyene ashije cyane mukanya gato umunota umwe
ngeze nize byo tari nyishu bya bizugaruka bya bizabakenyezi bya bizabandi nuko rujya rutonde vuga ibo sambuka umwe mu wese akitoza izo byose bica bihera
nawe mushyana he nawe mushyana he mugire ico muvuze Daniela manirakiza mugire ico muvuze ku byerekeye
ashikirwa girenga mose yaravuze n'ishyo mu mwana mato kandi ndabunyuraheze
kucerekeye
ubwaruka yuko batizeye mbona nyo bugere ko umenye politike mubi agutekesha inkono y'ikibi yiye neza akayitirira yiye nabi akayikogereka ku mutwe rero ubwaruka nabwo duca kenge turabe niko muri bana ya politike ninde muntu tubona iyo tuje imbere adashobora kurondera inyungu ziwe cyangwa adashobora kutubyara kujyana ugwaruka mu nari rero n'ahacu kuraba mu migambi ihacu y'umanyapolitike bahari tucagure neza ibyo tuyeshu tuza tuyitoye ntabwo dusaba kudukoresha nabi
mushyirahize no nimubona akajambo ka nyuma akajambo eka impanuro ku banyapolitiki bose murabona ko umugambi wanyu wagumye uri hamwe mu kanya gato
akajambo ni uko ibiganiro byugaruka tukajya mu matora mu bintu byumvikanye ndabajya mu ihiganwa batumvikanye amategeko y'urukino babahinda nta kindi kandi nagomba gusaba leta yuko yukubita za mugatima mbembero agasubiza amaso inyuma karangira amatora yagiye aragenda ayagiye ari abatumvikanye yabyaye ibihumye mu gihugu rero ibyo twosaba ko bitugaruka ko ariyo kado yuha igihugu mu kugira amateka amatora yumvikanyweko na bose
munsi ya nahize no nimubona ndabashimiye cyane rwose ku kanya mato kugira ngo tuganire eka abashinga nawe twari twatumiye abandi ni telefone zawe zagumye zigorana
mwebwe bari barababujije kuvugira mu Burundi none raba muriko muradukwegera ibyo mu Rwanda akagira ikibazo
oya itangazo basohoye ntibibuza ko tuvugana n'abanyagihugu abarundi basanzwe babuza ko tuvugana n'abamenyeshamakuru turagushimiye nawe Daniel Manirakiza ku byiyumviro mwashikirije muri iki kiganiro turashimiye Engineer McLean na Fatou Kalala yadufashe kwegeranya iki kiganiro turabifurije mwese amahoro n'umugoroba mwiza.
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika.